Indugira rangie, abanyagatumba na chane chane ababa makartie ya kinye ya yambere na kinye ya kabiri basubiye kubona imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi. Abamaze amaze gutwagwa n'amazi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko batagira yo bacira nayo bamira.
Situation turimo si nziza. Kandi situation tumazemwe n'umunsi harimo iba imyaka 3. Tutagwa n'amazi, mbere byarigeze kuba amademi seze, amazi adutera, amahema araba, dusanga mu mahema gushika n'umunsi uko situation tubonamo. Tubise umubaro mwinshi. Turabaye cyane, urabye amazi yacu ngane karamerwa, ari yakize mwaka uheze. Hari amazu yakize atabomotse 2020 2021 arasimba n'umunsi ntubona ngene bizogenda
ayo mazi haraheze iminsi ne twebwe tuyabona mu mazi nta buzima buhaba urabona kuva yatera duhangayika n'ubu murabona yuko tutagera naho duhonyora aya nasho gituma n'ubu turiko turarondera ahantu ho bahakamutse kugira dushinge amahema n'amahema ntitugira ntigufise
abanyagihugu wo muri ayo makartiye bavuga ko baguye mu gahundwe babonye Rusizi rubateye mu kwezi kwa kabiri mu gihe bari babimenyereye mu kwezi kwa kane uko umwaka utashe. Uno mugabo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho yahungiye n'umuryango wiwe we n'ababanyi biwe batera kamureta kugira ibubakire urukuta bita dig kuzibira amazi ya Rusizi ntasubire kubatera.
Sokorwa nuko dusaba leta ko yodufasha mu kudukorera idigi nkuko bari babitwemereye batubwira ko bashobora kudukorera idigi. Iyo digi ryofasha cyane kuko tubibaye mu imyaka 3 uyu nunga kugira gatatu deje abantu turarushe abantu kwamana intekara ku mitwe biba byaturuhije. Twasaba rero Sebarundi n'ukuri adufasha abanyagatumba turagowe turaba ukuntu badukorera iyo digi kugira ngo ibyo kwamana intekara ku mitwe turako twobikira kuko twegomeye nti turabarundi mbe turabanyamahanga cy'amasaha.
Abajejwe intwaro muri ako karere kasubire gutegwa n'imyuzurire nabo nyene bavuga ko barengewe. Manirakiza Gedeon arongwe karitiki nyine ya kabiri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku ibarabara rya Bujumbura Uvira yaje marariwe cyo kimwe n'abarongoye nawe nyene abona ko umuti w'iyo myuzurire ari uko bakuguru kuta bwo tuma Rusizi rutisesa mu mihana y'abarongoye. Abanyagihugu bagowe bakiriko kuko hari abatari bwatahuke bakiri mu buhungiro kuva mwaka uheze wa 2021 abo baharugwa mu miryango 1578 bakaba baba mu ikambi yo muri zone Maramvya izwi ku izina rya Sobel. Nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika k'ubuzima babayemwo butoroshe.
Turafise ikibazo cy'amazi cyane ubu imiryango yacu dufise tunywa ibiziba ntituronka inkere bashobora kudushikanira amazi. Ubu uye mu rugo bashobora gusanga imiryango y'abana batanu ku muganga bakabatora malaria.
Nk'ikintu cy'ibifungurwa ntacyo giheruka kuronka bigatuma rero nka twebwe dufise abana n'abageze mu zabukuru na twebwe tugendana ubumuga ntidufise aho twivuza bihagije. Hari igihe ugenda nta miti hari bagaca bakwandikira ngo genda kwigurira bakwandikira ngo genda kwigurira wiriwe inzara urumva ushuje amuhira ukaryama.
Kuva mu mwaka uheze abo banyagihugu bari bemerewe kubakirwa amazu meza muri zone ya Maramvya kugira ntibasubire mu gatumba hamahatewe n'imyuzurire uko imvura itasuye. Ariko gushika ubu imiryango 90 yonyene niyimaze kuronswa uburaro ahitwa Buhomba muri zone ya Maramvya nyene. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda buriko baradodora kubagira neza kugira bafashe abanyagihugu bari mu ngorane.
Kubera tubona neza ko bariko bateba aho hantu abashanzwe bafasha muri icyo gikorwa bariko bagerageza kubafasha guhindura amahema asanzwe ashaje bahereye muri site iri mu Kinyinya bisigura ko na site bita Sobel vuba cyane bahashika. Ibyo navyo bikaba bijana n'ubwo buzu bw'ubwiherero kuko nabwo buhera vuba kuko buba bukozwe mu mahema. Akarere bashyizwemo amazi nivyo make ariko kandi hari amashirahamwe adufasha kunda kuzana amazi mu masterne akayabahereza ariko kandi impande y'ivyo hariho proje iriko irarafosa amazi aho hantu twiteze ko vuba cyane amazi azoba akwiye.
Nayo kubijanye n'imyuzurira iguma itera abanyagihugu bo muri zone Gatumba Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko ariko hararondegwa ibibanza bo kwimurigwamwo mu makomine ya Kabezi na Mubimbi mu ntara ya Bujumbura nyene.